VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi aho muri hose, uko mutwumva hose, haba kuri radio cyangwa kuri internet, ndabasuhuje ikaze kuri ijwi rya Amerika. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byibanda cyane ku Burundi.
Utuntu dukosakosa nyine nk'abadamu n'utuburu dukosakosa nyine baduhawe.
Nashobora gutembera aho ukabare nk'umugabo akagusena nk'icupa ari nk'umuntu nyine w'umubanyi mubana nk'uko wa mugabo wawe akahata nk'ari akagupfuhira ati uwo muntu agusomeje kubera iki.
Abo ni abakenyezi n'abagore bo mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'iburasirazuba bw'u Burundi bava ku kibazo cy'ihohoterwa ribakorerwa. Bamwe bavuga ko risa nk'aho ryabaye ndanse karande umuco. Iyi nkuru y'ihohoterwa ry'abategarugori abakenyezi turagaruka gato mu biganiro byacu, tubagezaho kandi n'izindi nkuru zibanda ku Burundi, harimo n'ikibazo cy'abadepite bane bari mu Nteko Ishinga Amategeko y'Afurika y'Iburasirazuba. Amwanya makuru kwibanda cyane ku Burundi, dutangirire kuri iyi nkuru yuko ishyirahamwe Sinarede rirwanya ubutegetsi bw'u Burundi riri hanze y'igihugu rimaze kwiyemeza kuzitabira ibiganiro biri hagati y'Abarundi. Ibiganiro bavuga ko byabera i Kampala bikabirwa na perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Sinarede itangaza ko imaze kugena abantu bazitabira ibyo biganiro ku ruhande rwayo, ikanasaba leta y'u Burundi nayo kwitabira ibyo biganiro ibishyize ku mutima. Gusa mu itangazo yatangaje ejo kwa gatanu, Sinarede yavuze ko itemera na gato komisiyo yashyizweho na guverinoma y'u Burundi kugira ngo izayobore ibiganiro by'Abarundi. Muri iyi minsi tuzaganira kuri iki kibazo, cyaba ku ruhande rwa Sinarede ndetse no ku ruhande rwa guverinoma y'u Burundi. Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ejo kwa gatanu yemeje ko abadepite bane b'Abarundi bazagumana imyanya yabo muri iyo nteko. Iyi nteko yanze gukurikiza icyifuzo cyasabwe n'umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi mu minsi mike ishize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Tabita Mukamusoni, yakurikiranye imirimo y'iyo nteko ejo kwa gatanu, agiye kutugezaho iby'iyo nkuru.
Igihe ibiganiro vyatangura, Daniel Kidega yari yabwiye abamenyeshamakuru ko bagiye kwiga ico kibazo kandi ko bagiye kuraba amasezerano ibihugu vyagiranye yerekana uko umushinga amateka jaho nuko akugwaho. Uyu munsi bariko baraheraheza ibiganiro bari bamaze imindwi zibiri. Umukuru w'inamashinga amateka w'umuryango wa YASE yatomoye neza ko iyo nama yasanze amategeko yobarenzwe mu gihe abo bashinga amateka bokugwa mu bibanza vyabo ikiringo cabo kitararangira.
The four members from the Republic of Burundi, this is a matter which we have dealt with.
Abashinga amateka bane bahagarariye igihugu cy'u Burundi, ikibazo cyabo ni ikibazo twihweje mu nama ashinga amateka y'ishyirahamwe. Nibukije ukuntu byatanguye, umukuru w'inama ashinga amateka y'igihugu cy'u Burundi yandikiye umukuru w'inama ashinga amateka w'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu Seruko bw'Afurika amumenyesha ko abo bashinga amateka bane batakaje ibibanza byabo. Nihweje ibyashyitse mu Burundi rero, aho iryo kete rishikiye ku biro byanje, naciye nja inama n'abategetsi bose bagize imirwi ishyirahamwe ryacu, cyane cyane akanama k'ishyirahamwe ryacu. Hanyuma dusanga ibyasabwe n'umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi bidahuye n'amategeko agenga inama ashinga amateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu buseruko.
Daniel Kidega yavuze ko adofata umwanya wenyine wo kubisigurira Pascal Nyabendarongoye inama ashinga amateka y'u Burundi muri iki gihe, kandi ngo azokwigira kubonana n'umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi amusigurire neza iyo ngingo.
Naciye rero ndamwandikira ndaheza ndamubwira ukuntu ibintu byifashe ku giti canje cy'umukuru w'inama ashinga amateka y'ibihugu byo muri Afurika mu Seruko. Tuzohura na mugenzi wanje wo mu gihugu cy'u Burundi arongoye inama ashinga amateka mu nama tuzotunganya kugira ngo ico kibazo tugikure mu nzira.
Ikindi kibazo twashatse kumenya kijanye n'uzorongora umujyango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu myaka iri imbere mu gihe Burundi ari bwo bwari bugezweho uyu munsi ico gihugu kikaba gifise umurongozi atemewe na bose Daniel Kidega ico kibazo yacishe yuko
on the issue of chairing of the community I want to tell you that there is no crisis the community right now is still being chaired by the Republic of Tanzania and this is not the first time that the time requirement for a country to chair the community is stepped beyond 1 year you realize that the Republic of Tanzania has just elected a new president His Excellency Pombe Magufuli the summit was supposed to sit in November but about that timetable could not be met because of the election process going on in Burundi the wisdom of the leadership of the community has pushed the sitting of the summit in the near future It is in that summit where handovers always take place. And that is the preserve of the summit.
Nayo Richard Sezibera asanzwe ari umunyamabanga mukuru uyo mujyango avuga ko ivyo bibazo bibiri bitandukanye kandi ngo umujyango wa EAC bamatora umurongozi wabo atangorane zibayemo
kandi nuko gutandukanya ibintu hari bibazo uBurundi bufite burimo muri iki gihe umuryango ufatanije nabandi ugerageza gufasha gukemura icyo ni ikibazo kimwe icyo gusimbura secrétaire général ni ikindi kibazo icyo rero abakuru b'ibihugu bazakiganira babifateho umwanzuro ntabwo kimwe gishingira ku kindi byose ni ibibazo bigomba gukemurwa kandi babikemura barahari kuri cyo cyase vitage n'ibara nko navuze abayobozi bakuru b'ibihugu ni inshingano yabo mu mategeko tugenga babwo rero bazafata umwanzuro igihe nikigera
mu biganiro bimaze indwi zibiri biriko birabera ikigali mu Rwanda abashinga amateka w'u Burundi basabiye gukugwa mu mabanga yo guserukira Burundi muri Afrika y'ubuseruko bagumye batonda inyuma y'ivyo biganiro inama shinga amateka z'ibihugu biri muri uwo mujyango zaciye zihuzwa n'inkino zo guhiganwa ariko Burundi na Tanzania ni baserukiwe abari baserukiye inama shinga amateka z'ivyo bihugu bitatu basiguye ko mu gihe haserukiwe ibihugu bitatu kuri bitanu ko rumu iba yakwiye abandi nabo basiguye ko ivyo biva ko u Burundi muri iki gihe buri mu bihe bigoye nayo Tanzania ngo nuko bafise umukuru w'igihugu akiri mushasha ariko hari ni karata karanga muntu ikoreshwa mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko gushika ubu ikoresha abanyarwanda abaganda n'abakenya gusa abarundi n'abatanzania ntibarimwe kandi iyo ngingo yafashwe kuva mu 2013 kuri uwa gatatu hizwe amategeko azogenga ibihugu bikoresha iyo karanga muntu rusangi ikigali mu Rwanda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
yareje kwa gatano e Kigali mu Rwanda abatwumva hagati muri cyumweru mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru ashyirwa rasirazuba bwo Burundi hari umugore wishwe n'umugabo we muri komine Busoni ku mutumba wa Gatare uyu mukenyezi yishwe n'umugabo we mu gihe cy'iminsi 16 oni yahariye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina umunyamakuru Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo niwe wakurikiranye iyi nkuru
Uwo mukenyezi yaraye yitavye Imana inyuma yo gukubitwa n'umugabo wiwe Nsabimana Cyrille w'imyaka 39 yarazwe ku izina rya Kamarata Venancia yarafise imyaka yaba 30 abagiye kumutabariza imbere yuko acikana kigoyagoya baratubwira uko babisanze
twebwe twaragiye tumaze kugenda dusanga umugabo aricaye umudamu nawe aryamye hasi duca turamwegura duca turahiga mamota mutwara kwa muganga bo nta wabonye inkoni aho boba bamukubise nuko yoba hari nk'ikintu cyamukomerekeje baciye bamutwara kwa muganga muri iryo joro
ikintu cyarashababwiye ko muri ugo rugo hoba hariho ikintu kitameze neza ni giki
n'abana twumvise barimo barakoma induru barira duca tuca kuraba dusanga nyine umugabo yicayeho arimo ararira umugore nawe atapfuga na kimwe aryamye hasi
nce nanjye narageze nsanga aracyamye kwa nyine umugabo yicaye hasi ariko ararira ngo baramukubise
abakenyezi bo ku mutumba wa Gatare bavuga ko amabi yo kwica abakenyezi batari bayaherutse bamwe bavuga ko amabi ajanye no gukubagura abakenyezi mu ngo yaciwe ku mutumba wabo mu gihe abandi bavuga ko biri mu buzima bwa minsi yose aho mu Gatare
bakubitwa mugara niba nta bwicanyi bwa barabuhaba
keshi bakunda kuzirika
utuntu dukosakosa nyine nk'abadamu n'utuburu dukosakosa nyine baduhawe
urashobora gutembera nko kabare nk'umugabo akagusenya nk'icupa ari nk'umuntu nyene mu bumubanyi mubana nk'uko wa mugabo akaza nkare akagupfuhira ati uwa umuntu agusomeje kubera iki akahita gukubita cyamaho bivyo gukwitwa byama hari hahetse imyaka myinshi atabyo twumva bavuga uretse cyagihe naza ndumva ngo abantu ngo umugabo yakubise imbugita umugore aho rero haraheze nk'imyaka nk'ine birabihetse umugabo akubise umugore igipolisi kiba kiri hafi bacamo mutwara bakaja kumwumviriza
kwivuriro rya Vyanzo aho abanyagihugu bo kumutumba gatare bivuriza umuforomakazi twahasanze aremeza ko bakira kenshi abakenyezi bakomerekejwe n'abagabo babo babahohoteye
barazanye n'abavuga ko bakubiswe n'abagabo bafite ibikomere hamwe tukabavura mugabo bakazana n'igipolisi kuko igipolisi nicyo gitangura gushika aho hantu natwe tukabavura tukanababwira yuko ari amakosa yo kwita umukenyezi mugabo biragwiriye sinzi ko byabivaho kabaregwe ko bakari ngaha muri busoni kuko abagabo barakunda kuba banywa cyane sinzi ibintu by'inzoga banywa bavuga ngo ni mitobe mugabo nabyo bikabatera gusambura kenshi baza bakubiswe kandi abagabo urabona ko babakubise kubera kaboregwa nk'uwo wa nijoro yarapfuye umugabo yamukubise bivuye ku kaboregwa ko nawe yaremeje yuko yari yanyoye ariko umukenyezi yavuze yuko atanze ugasanzanya
umusitantiri wa komine busoni avuga ko atamabi akoregwa abakenyezi nk'ayo yari aherutse kumva ati nayavugwa nayasanzwe adafatiye ku gitsina
kuva muri 2013 nta mukenyezi yari herutse gukohohoterwa ngo akubitwe yicwe byo kuvugana ko yuko baba bagihohoterwa ubu uyi nta manza nk'izo oya abakenyezi baza ngo batwiture yuko abagabo babahohoteye mugabo turabye mu biharuro twari dufise ubu uyi ibintu byari byaragabanutse
mwishyira hamwe afeve rimwe mu yariko arakorera mu gisata cyo kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane ayafatiye ku ihohoterwa ry'abakenyezi riremeza ko amabi akoregwa abakenyezi ahari mu ntara ya Kirundo aho abagera ku 94 babituye mu gice cya gatatu cy'umwaka muri ico kigo iryo shyirahamwe rirabakira rikabumviriza rikabafasha kuburana no kwivuza abahungabanye mu mutwe bakabaraza aho babakurikiranira mu nyuma bagaheza bakabafasha gusubira mu miryango yabo iruhande yo kubandanya bahimiriza kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri iyi minsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ishyirahamwe afeve ririko rifashanya na sentare nkuru ya Kirundo na Unifam gukurikirana amadosiye 69 y'abakenyezi bakorewe amabi kugira ngo ave mu nzira mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco urakoze tukikara ku kibazo cy'ihohoterwa ry'ibasira abakenyezi abagore ku isi dufata aka kanya gato k'umwihari kudushishikariza abagore abakobwa abakenyezi n'abigeme kwitabira programu zacu iminsi twitegura kurangiza umwaka ariko hari akarusho abazitabira programu zacu tuzabagezaho kalendari zihariye za radio ijwi ry'Amerika nuko bakangura kandi kuko hari abantu bibwira ko abakenyezi badafite ijambo rihamye urugero rutariko wakure cyane mu kanya gashize mu kiganiro muri isanzwe ijwi ry'Amerika cyabwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi umwe mu banywanyi b'ijwi ry'Amerika yashatse kugaragaza ko abakenyezi nta jambo bagira mu ruhame yewe ngo no kuri radio ariko se niko bimeze koko reka twumve Thomas n'uwo munywanyi
Everest wiriwe neza
wiriwe neza cyane Thomas
urakomeye
ndakomeye cyane
wowe uri hehe se Everest we
ni murugombo mwashi bitoke
ye tanga makuru yawe rero
rena kuba ntaga makuru hakiya mwatangura yo cyukuntu abakobwa cyari cyane abakenyezi badakunda gushikiza ibigani ibitekerezo byabo kuko ngiye ku maradi no kuvuga Thomas nk'abarundi kazi bo hari ukuntu sanga baremwe ugasanga ntibakunda gusohora ibyiyumviro bya bitekerezo byabo sinzi ukuntu bimeze ariko asanga bo bari hagati yabo bakora avuga amajyambo menshi imbere abarundi bavuga ngo umugore ngo ku munsi bavuga amajyambo ngo 5000 baravuga amajyambo menshi ariko ahagaragara ku mugaragaro bashaka rero kurushikiza ibyo byiyumviro byabo kenshi na kenshi usanga bavuga amajyambo ata nyubako nziza afite usanga bari hagati yabo nabo bakabavuga amajyambo atubaka ariko rero ku maradiyo nk'uku cyangwa ku nyamakuru ugasanga ntibashinge gushikiza ibitekerezo byabo
niko Severiste we niko ko numva ko numva uri kubapfobya ko numva uri kubasuzugura ubwo urumva udakabije
turabana nabo ndababona cyane cyose nkabije kuko namwe maratibonera none ngo mu kiganiro kuva mu matangwe madakoro nkabangahe cyangwa imyitozo yose kituga
ushobora kuba babeshyeye ahubwo bashobora kuba bafite izindi ngorane bashobora kuba batagira badafite za telefone bashobora kuba bari mu mirimo bahugiye mu tuntu n'utundi bikababuza guhamagara. Ariko rero ibyo ngibyo uvuze urababeshye rwose ijana ku ijana. Reka mbase nkwibarize, urubatse?
Yego.
Hari abana b'abakobwa ufite?
Oya.
Ariko ufite abashiki bawe?
Ndabafite.
Kandi n'umubyeyi ukubyara nawe si umukenyezi se?
Umukenyezi cyane.
None Evariste, kuki utuka umuntu wakwibarutse ugatuka n'abashiki bawe ngo bavuge utuntu tudafashe? Eh?
Uranyumva neza sinamutse.
Wabivuze muri rusange ariko.
Bo, umva.
Eh.
Kano uyu uri kuvuga ngo bafite imirimo myinshi.
Eh.
Ariko nkantu iri mu gisagara, mu gisagara cya Rugombo, abadamu nta mirimo myinshi bafite.
Aha.
Ariko rero kujya habona ngo berekane ibitekerezo byabo kandi barashoboye, nteranya nabo ngo ni abatutse, barashoboye gusa ntibashaka ibyiyumviro byabo kubishyikiriza ku mugaragaro.
Noneho Evariste, reka nkwitumire, si byo?
Yego.
Bashishikarize noneho gutanga ibyiyumviro byabo, maze uhere no ku mudamu wawe.
Yego.
Ese muri kumwe?
Ntituri kumwe ariko ndihagufiye.
Eh.
Reka nkubwire.
Eh.
Reka nkubwire.
Eh.
Afite urubuga rwa Facebook.
Ehe.
Arakoresha Facebook. Ariko nko mu ndwi yashobora kurangira ati connecte na rimwe.
Nibyo.
Uri kwibaza yuko ariko ari ama interest cyangwa ari n'ukuvuga hari ibintu batiyenteresa ko cyane.
Afite na telefone?
Aye, ikomeje. Uba hari ibintu cyangwa batiyenteresa ko cyane ku bintu nk'ibi.
Eh.
Abe tena abura tinka wa ndika zibo boni ko baremwe nta wabihaye nta wabegaya cyane.
Noneho Evariste we, ndif nyine ubwo butumwa nakwihereye.
Ego.
Unyemerere uzabinkure kwa gatandatu tuzongere tuzabivuganeho.
Ndabutangura nona.
Ndagushimiye cyane rwose, Imana igufashe. Kubera izo mpamvu
ndabutangura nona kandi ndasansibiza cyane nabeshi bazyumve.
Ye, kubera izo mpamvu nawe unyoherereze adresse yawe kuri Facebook, hanyuma ijwi rya Amerika rizakwereze kalendari za VOA.
Yo, adresse yange ya email se?
Oya, yo mu iposta, kubera ko nuko byohereza mu iposta.
Ya, nta adresse posta nafite.
Nta n'umuntu w'inshuti uri hafi wagira cyangwa se ikigo runaka kikuzi gifite adresse postale, hanyuma tukazakoherezaho kerof?
Mbaye, ndabashimiye cyane, ibyo byose ndabikora ko ndabafite cyane.
Ye, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Thomas Kamirindi.
Ye, umugoroba mwiza.
Yego cyane, murakoze namwe.
Thomas Kamirindi, urakoze cyane. Urebye umusa ahubwo n'uwawe, abari abategarugori, abigeme, abakenyezi turabararitse, ahubwo nagahigo n'umuhigo mbere y'impera z'umwaka. Muzitabire gahunda zacu, tuzabohereza namwe kalendari z'umwaka utaha. Ni kwijwi rya Amerika, ndabararitse. Hagataho dukomeje twumva inkinamico, inkino, intamenwa ya studio Ijambo yo mu Burundi.
Abantu badupangira iyo no mwaka badupangiye nabigama.
Kubera iki gadoye? Mugabo ufatiye kuri ibi byawe no munsi.
Uno munsi wangu byagenze gute?
Wari.
Jewe sugira ngo ari kintu nakinga muri no saha yanyuma nakuriki. Nukuri ntamenye ko ndi mwishure numvise ikengeri ivuze. Yego.
Aho prefe wa mate excuse avuga ko bahinduye saha n'umukorege wa service me. Mugabo atari ko bizobandanya. Nta nakimwe wumvise.
Agashakungo cyo makuru nyuma nta nakimwe nkurikira, umutima wanje ba watashe asigaye mu biri gusa.
Ariko rero ngira imana sindakona si usinzi.
Eh,
yo gatiro tuguma tunika na agashakunwa.
Nda kwene.
None gadoye. Umutima wa buri hehe?
Tagasha Francine kwigira gugu. Cyane no kugira unyumvi. Umwige mangana nkuko kwawe. Agatima kiba na kandi gatembe tari mu kigo.
No banari umuntu.
Kubera
nk'ubwo kajakarancamwo nkibuka ko mama atari muhira, maze nkibuka ko nshika nkura uniforme nka njaga gusoroma ibijo.
Eh?
Yiki.
Uti gikura gishinga no gushika gusoroma ibijo mu France.
Ibyo byo ni bite? Kutavuga no kuvoma amazi nina sanga tayari.
Eh?
Hanyuma mpa tutere ibijo nyene hama ndabiteke.
Umukobwa ageze muri secondaire Awa kigiri vijaga France. Teka basha kwa mudu suzu kutahu.
None kasha adorine ndakubadi. Konzi wachu ni wanyu utunda tarikire enga. Mwamufu mukozi muhemba kabiko.
Ivze ni vida mamasha. Atabiko zina hovira musha.
Hanyuma wewe.
Chengunyene uchudu. Bila vana ni genshiki muhira.
Apo.
None huo uchu genda direkte kumuhana.
Ariko sina kubwiye ko mama tari muhira ngenda direct nyene.
Ba sha Francine no musi numira mate. Ureke kujya kwisiga ivyo ndo vyo muri no mvura. Uze ndakwerekaho ducana kandi nagafana karaboneka ntugira ubwoba.
Uraruzanye wa mukobwa ntaru. Jewe nca mugahinga kuri no mugoro. Hanyuma ngatahanja he.
Muhiri wa.
Ko muvyo yiswe mu Francine nzi.
Yerega wangu ni tugenda na maguru.
Nwe tugenda ni ugira ufate moto.
Tugenda ni uboni je.
Urazi nanjye.
Ehe, ntubona ko ariko aranya ko. Ingo tugende sha ntidutebayo. Nukujya ka brochette gusa cha dutahana.
Dori, mbabira vrema. Cyane, njewe ntavyo nokubahuka.
Nta kundi genda muri ivyo bijumbu vyawe. Tuzobonana nejo.
Ai ko mana yanje. Umukobwa araho buje, ntazogenda atikwege.
Muraduha bo ngaha.
Kubyo muzanye mahoro hanje.
Amahoro neza. Uti rero wewe utitekereye ntacyo muvugana. Zano nyabo nivyo waraje. Yacuba wimana.
Ndi hanje ra. Warukiraza wibaza. Sinzi mayi nabantu bararutana. Mbe wo babifise ho yo bihuhagatse.
Emwe nase kwicarira ubusa. Nimba rero biriho. Mpakaragonda gatsinde kwitako gatoyi. Ngabo sinteba ndiko ndihuta.
Emwe nta kirago ndinda kujya kurondera kandi wumva wihuta.
Ndihuta nokuri. Ahanje ngaha mvuye nahandi.
Nje gituma mbona kadugumba kakurenze.
Yego. Emwe. Eka data wanje je ndi ku murimo wanje wa minsi yose. Yego.
No nugenzwa na make.
Bera.
Esa.
Ntuzi ko cyakira rimvura ya gisituye.
Yego.
Nazindutse kurarika tujye kugitarura.
Nani nibage mama wanje kuri umutware. None wabarose.
None sindiko ndabaronka simwebwe nyene.
Eh.
Hariya hepfo bambwiye yuko baca baza duhurireyo. Ingo wowe tumanukane.
Oya, oya. Je bivye ntibindaba. Genda tuzosubira nimba ari byo byari bikuzanye.
Hewe. Yego. Uti bya rero nibitoyi. Wowe kijya kiraro ntacuke naye gabera hino.
Oya. Ubataki hari ubona cambuza iyo onja jewe. Nzohonyora no mu mazi hanyuma njabuke njiyo nshaka.
Hewe. Udashobora guhonyora mu ruzi nawe. Nkabajya abana bajya kwishure canke mu misa. Canke imodoka zizoca mu mazi.
Mana yanje ndagusavye impa mahoro. Iyo midugumbarira hari parking yayo ubona nga. Jewe hari nikingi urambonana. Abo bana nabo ababavyayi bazobaheka babajabutse.
Urumva nyene umeze wewe.
Genda rero ibyo jewe ntibindaba.
Jewe aka yewe.
Ngwe imiduga.
Wera. Yacha widoga. Nahata wowe ufise urashobora kugenderwa n'uwo ufise. Nika umeze.
Amagaye. Ngira ngo wowe uheruka kugurada.
Ate kogo.
Kwari wowe ugendera mu batera mbere nzi. Nawe nkaba mbonuza namagu.
Ntawe uvukanye wakijuju we haraho no.
Utindi kijuju.
Yego. Mugabo warukiye kumenya bera hino. Kwikiraro gituma imigenderanire hagati y'imitumba n'iyindi. Hagati y'amakomine na yandi mbere n'intara igakomera. Ehe, nimwe muhingi ziterambere.
Aho rero utaho bitari ubukene bwarabishye.
None biri mu biteye ubukene.
Emwe, numva tubuze gito kugira ngo tuba batunzi.
Nico ni gito yagawa.
Nibaza ko ari
cyo. Wewe ngo tugende dutarure kijya. Niki ndarahita uzote batucubake. Nkubu hogira umuntu agwaragabera hino. Umbonera ruse haba ni hayoca hehe.
Hari ubuziga ahava yikenera tumuterure kunderutse.
Mana yanje we ndarengewe. Naho nakaboneye ibigaba.
Ni gute?
Berahe. Erega nawe urashobora kugwara ukayikenera kwikunguruza kugira ngo igushikane kwivuriro.
Ndakwisavye wa mugore uji yuju ndeke. Niturukiriza igitungo.
Hewe ndagiye.
Genda.
Mugabo sinze bona ukidondagira ko utafashije nabandi.
Ehe nabijya byo hijya. Raba naho byo babitumye ntitubisiga. Nyo nitwosanga zabimaze. Nimubizane byose. Ehe nimwegereze hijya mwe mukibasha.
Murama kagori nanje nje kotsa.
Ibiraho nyene mbonari mitetetswa ntawo byotsa. Mahoro mata, maho. Manyi nangira wewe hamenyera chakome.
Chakoma ndimenya. Ibiri hano ni nyavyo je.
Ntacho twaye rero sh. Kugira ngo turidoka.
Nikiza basi.
Oya narahakuye dukeyi.
Ewe rubinat. Ivyo bigori ni bike. Uringai basi mana yanje naho nagende
ni mana ntikumve nagayi sinkubiye ko ntidoga iyo niyo mvugo y'abantu he munyarusa duheze ikivi duhave tukodoka burije
kiriya kivi ni mu gisoroma
oya tuzohigarukira ejo kuva mu gitondo n'ukuri tutarushe kandi ngomba kuja kuronderera abantu
nivyo harageze byarapitaje ndakubari ico kivi cyoco nta na kime cahetse kimwe kimwe Jose ni bibiri canke bitatu.
Si byose mugabo ni cahese kimwe ni ciza.
Em, ntusa nanje nagiye ngataha nikoreye imbege tigaragara. Ewe.
Hewe. Nani cyo gozo umwana wahuye yo?
Umve basha. Reka kwitwengera wa mugore nawe. Ahubwo sinzi ico byabaye. Urantabara undangira ico wagize kugira ngo bimeruko.
Ica nagare. Icha nagize
ego
nta kindi atari ntabire
ati ntabire cyo kugira sinari natabire mugabo nabonye hamera utuntu two duti gusa tutahetse nama
none ga yemu zagenze gute jewe sindavyumva kuko atari amase nta kindi nakoresheje mugabo murima ni nkimbanyiza kushatse
ego mama wanje oya sha gira sharuminata gira hari icumishije mbwira Nzofume nanje mwini mari kurikira nasubira kurima ngo ndimari ntabara ntabara nokuri
ndagahanwa narugira hahagira ikindi nashizemo ataramase mugabo naravanze ntahange ivyo nawe nibaza kubitse
uwa nandi byose ugira twese sivyo tugira njo nibaza yuko ufisa kandi kubwenge wisangije
mataho nyene washimitse
nashimitse koko
none wibaza ngo barinye kimwe bose bimbura kumwe
reka sha mbwira Mbwira yuko atakindi kintu wobo waravanze ibuka neza ibuka no usanga hari akantu kubwenge wakoresheje
no tewa nkavyibagira gute ugira ngo hacigiye kirekire birimwe cahira wateye utevye biracikirira
uwa emwe ntavyo nemeye kiretse rubundi bwoko bw'amase najya tuzi twese oya oya oya
semere
Kimana taru munu Gireshe
Ya jiri ya kanga
Ya
Ngubu ndurute hei
Mugira shicho ya kongo le nunveko ya tubie bimge Tumutiko tulawa genzi
Na uduku ndana adori Ima anumwe wesi mufiti migambi
Nego
Na ufise nyi undereg
Ash, jandavi zikwe Falare karoku unumura utaru huka Ima shini falaru huka
Dori.
Sa?
Kwa ni jendiko ndakora ni urushe mkiwanda chaandi.
Pura kuzula gachamu. Utari nga na wala vikora.
Hewe. Hala vikora mugaba la ruo. Hewe. Kwa ndo saa kanyari kanda mumira mati.
Ya mumirire gose maduza waga kechiru hatarage. Bega mama wanja kumbona kaa kuhishe. Ula amerekeza.
Hewe. Akanyi uje harageze kuka.
Hewe.
Tindira ndaji jenchadagu herekeza. Ula nere.
Ahuru nga ho sha. Ingu merekeze gusa jeni itahiri.
Dori.
Sa?
Javre uratash.
Ndatashe nyine.
Ariko nda mukiturambise
warutera. Fara. Teka kubuzempera sha. Wenda kuramusa nkande.
Abo.
Hari abandi ndiranye gishika sha tari wewe. Canga hagusa tugende.
Yohande vunjewe nitwayifatanye ni winja. None uwo muntu muhuri ya kwishuri. Ayo makayo yajanye hehe.
Wanuzi gufunga isiri. Ba mama nababwiye ko ngiye kwiga sha. Yarusa tugende rero uzane namakaye kugira ntibakime na kimwe.
None gadori.
Sa?
Wibaza ko mama yovyemeye.
Kubera?
Honyene ntiwambwiye wo mfisaniye gahunda.
Numutipe wanje fara. Kandi numumota. Nawe niwa mubona ndazi kumushima. Wenyarutsa gusa tugende ntidusange yiranze.
Faransi.
Sa?
Namaki komba numenga baje kuguhitana. Dori.
Sa?
Namahoro.
Ego namahoro.
Mugira muja kwishure.
Ego mama fara.
Sa?
Nari nciye kumuhitana ngo tujane.
Urumva mama.
Wehora Dori
sa
namba nyoko waramwifatiye uwanje suko umuhitana ngo muje kwishura rya hehe kumisi ya karuhuko, sinzi kwa mutiga.
Ego, ego na wezi.
Aho gwambu nyigiri zunganu buhumbu.
Uya.
Na azare ero, kendi yoshuru hige we nye nurabona. Kwa kigendu mheru mwana maho.
Fara, bye.
Ah, mama. Urakodi, elegani na ujingenda mikuru.
Hewe, uo mkogura zingena li isu utwa. Gina na nyina na kivuga. Uo na anicha zobamu. Farasire mwana anji.
Sao.
Uzo gume witondo kwa wami. Na iyo si mbaru bebe. Uyireke.